Yeni radyo İzmir Amerika. Ya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda biriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi ukimena afideni yonga ukimena abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baye makuru twabateguriye kandi tuye abashikiza turi mu ngo zacu irya no hino ku ntendera z'igisagara cya Washington DC izo ni mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona mu gisagara cya Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa umupastori w'umurundi apfunzwe yagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu muryango wiwe bo barabihakana
bamubeshe ngo afite icyambu ngo yambukanamo ibigwanisho ngo kandi ngo ngwajabura ngo injya z'abagwanyi kandi ibyo bintu atabyo tumubonana naho bo bazi nkambi yose iyo nkambi yose iyo namwezi igihari umukozi w'Imana n'umupastori ntabwo ari umugwanyi nta nubwo banamuzi
uwo ni Joseline Ndabitezimana umufasha wa pastori Laurent niho ku bwayo umuyobozi w'ishengero ry'abapantekoti mu ikambi y'abarundi ya Rusenda muri Congo mu Burundi abashinga amateka b'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bariyamiriza icyo bita imvugo y'amacakubiri icanisha amwe abarundi inewe gucafuza umukuru w'uwo mugambwe Agaton Rwasa Uburusiya bwatangaje ko bwabaye igihugu cya mbere mu gushyira hanze urucandago rwa virusi ya corona bavuga ko uzotangwa gutangwa mu kwezi gutaha Tikhanovskaya yari umwe mu bakandida batavuga rumwe na leta mu matora yabaye ku munsi w'Imana urangiye muri DRC yahungiye muri Lituania ido ni idoryo ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi igipolisi muri Somalia kimenyesha ko abanyororo 19 n'abacungi ibohero yishwe mu mugumuko mu ibohero ku mugwa mukuru Mogadishu uwo mugumuko wabereye mu ibohero riri ku mugwa mukuru Mogadishu ku muhingamo wo ku munsi wa mbere Abdikani Mohamed Kalaf umuvugizi w'ipolisi kijejwe amabohero yabwiye abamenyesha makuru ko mu bapfuye harimo abanyororo 15 n'abacunga iryo bohero 4 nta birenga ngaho yatangaje umugumuko w'abanyororo watangwe gihumwe muri bo yafata inkoho y'umwe mu bacunga ibohero atangura kubarasa mu kajagari kakurikiye abandi banyororo harimo abagiwe n'ibyaha by'iterabwoba barafashe inkoho z'abacunga ibohero bari bapfuye iyo bohero riri ku mugwa mukuru Mogadishu ririmwo bamwe mu banywanyi b'umugwi Al-Shabab ukorana n'umugwi Al-Qaida wari umugumuko wa mbere nk'uwo ubereye muri iryo bohero mu bihe bya vuba umushikiranganji ajezwe abinjira n'abasohoka mu Bwongereza Chris Philip yagiye i Paris mu Bufaransa mu biganiro bigenewe gutorera inyishu ikibazo c'abimukira kibandanya kugaragara hagati y'ibihugu byombi ufite mutagomara duhe ibindi
abaminisitiri b'u Bufaransa n'Ubwongereza barahuriye i Paris mu biganiro byihutirwa birebana n'ikibazo cy'abimukira bakomeje kunyura mu kigobe cy'Abongereza muri uyu mwaka gusa abagera ku 400,000 bavuye hanini muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati bamaze kugerageza kuhambukira bava mu Bufaransa bajya mu Bwongereza mu mato yuzuranye mu cyumweru gishize abagera kuri 700,000 barahambukiye ni urugendo rw'ibirometero 35 rwo ahantu hambere ku isi hanyurwa n'amato menshi icyarimwe mu bimukira kandi harimo abana batagira umuntu mukuru baherekeje ubwiyongere bw'abahanyura buragenda buteza ibibazo bya politiki hagati y'ibihugu byombi minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yabwiye abanyamakuru mu mugwa mukuru London ko azakemura icyo kibazo ariko ntiyavuga uko kizakemurwa gusa yavuze ko Ubwongereza buzakorana na leta y'Ubufaransa mu kubuza abimukira kwambuka yongeraho ko buzareba icyo amategeko bufite avuga ko abimukira binjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko
urakoze Joffre Sviatlana Tsikhanouskaya yari umwe mu bakandida batavuga rumwe na leta mu matora yabaye ku munsi w'Imana urangiye muri Belarusi yahungiye muri Lituania yatangaje iyo nkuru uno munsi ku wa kabiri inyuma y'ijoro rigira kabiri ry'imyerekano y'inyuma y'amatora aho abari muri iyo batanye mu mitwe n'igipolisi Tsikhanouskaya yiyamirije ibyavuye matora amenyesha ko kuva mu gihugu ciwe yabaye ingingo itoroshe na gato yamara avuga ko yabikoze ku neza y'abana biwe avuga ko abatari bake bazomwumva mu gihe abandi bazomuzira ko yamara atakundi yari kubigenza mu masaha ya kare y'uno munsi wa kabiri umushikiranganji ajeje mu migenderanire wa Lituania Linas Linkevicius yamenyesheje mu butumwa ku rubuga Twitter ko Tsikhanouskaya yashitse amarembe mu gihugu ciwe yagiye mu kinyegero imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana urangiye inyuma y'uko igipolisi gipfunze abakozi biwe bakomeye babiri hamwe n'abandi bantu indwi bari mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza yasubiye gusebuka habona agiye gutora Perezida Alexander Lukashenko yatangaje ku munsi wa mbere ko abariko bagira imyerekano bashigikiye abatavuga mwe na leta bazofatirwa ingingo ruhasha atangaza ko bariko bakoreshwa n'abanyamahanga. Igipolisi cyamenyesheje ko umwe mu bari mu myerekano yapfuye ku mugwa mukuru Minsk igihe yagerageza gutera bombe yamara ica imuturikira mu mino. Uburusiya bwatangaje ko bwabaye igihugu ca mbere mu gushira hanze urucandago rwa virusi ya corona bavuga ko ruzotangura gutangwa mu kwezi gutaha. Bavuye mutagoma adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko igihugu cye cyabaye icya mbere ku isi kwemeza kumugaragara urukingo rwa virusi ya corona. Yabitangarije mu nama yagiranye n'abagize leta ye yahitishwaga kuri televiziyo y'igihugu kuri uyu wa kabiri. Perezida Putin yemeje ko urwo rukingo rukora neza kandi ko rwageragejwe mu buryo bwose bwa ngombwa rukanemezwa ko ari nta makemwa. Yavuze ko umukobwa we ari mu barugeragerejweho akagira umuriro muke mu mubiri we ariko umunsi ukurikiyeho bigashira. Perezida Putin yavuze ko Uburusiya bugiye gutangira gukora urukingo mu bwinshi. Ubutegetsi bwo mu Burusiya bwavuze ko urwo rukingo rwavumbuwe n'ikigo Gamaleya cy'i Moscow ruzabanza gutangwa mu bakozi b'ubuvuzi, abarimu n'abandi bakora akazi gatuma bashobora kwandura virusi ya corona vuba. Minisitiri w'intebe wungirije w'Uburusiya Tatiana Golikova yavuze ko gukingira abaganga bishobora gutangira mu kwezi gutaha.
Turagushimiye Geoffrey. Ibihugu by'Abarabu biriko birarumyikira imfashanyo Libani igizwe n'amafaranga ibifungurwa n'imiti. Ivyo bihugu birimwo Yorodaniya, Arabia Saudite, Emirat Arabi ni hamwe n'ibindi byarungitse amatoni n'amatoni y'ibifungurwa n'imiti mu ntumbero yo gufasha abanyalibani basinzikajwe bikomeye n'iturika y'ikinyabutabire amonium nitrate ikoreshwa cyane mu by'uburimyi nk'igitabizo kiva mu ihinguriro byahitanye abantu batari bake abandi bihumbi n'ibihumbi barabura aho bakika umusaya. Irak yarungikiye Libani ibitiro ibihumbi 180 y'ibitoro iyo gufasha kuronsa abanyagihugu muyaga nkuba. Qatar yatereye imiliyoni 50 y'amadolari ku miliyoni 297 y'amadolari yemewe gutangwa n'amakungu. Ivyo bihugu by'Abarabu byahisemwo guha iyo mfashanyo abanyagihugu muri Libani bidaciye ku bategetsi b'ico gihugu. Abakurikirana ibintu bavuga ko ivyo bishobora kugeramira ukwizigirwa kw'abo bategetsi mu maso y'abanyagihugu. Batangaza ko bishobora gutera intambara muri ico gihugu canke bigatuma cicamwo ibice. Abagize leta ya Libani baratanze imihoho inyuma y'impanuka yo mu ndwiyeze. Ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugabo w'imyaka 51 yaraye arasiwe hafi y'ingoro Perezida wa Amerika Donald Trump akoreramwo inyuma y'ukwiruka asatira abarinda umutekano w'umukuru w'igihugu. Joseph Mutagoma arabandanya inkuru.
Abarinda umutekano wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye bamukuye ikitaraganya mu kiganiro yagiranaga n'abanyamakuru ku ngoro akoreramo ya White House. Amaze kumvikana urusaku rw'amasasu ku nyubako iri hafi ya Presidency ya Amerika. Agarutse ku gitutu yavugiragaho nyuma y'iminota mike, Perezida Trump yemeje ko hari umuntu amaze kuraswa kandi yajyanywe ku bitaro. Tom Sullivan ukuriye ishami ry'ingabo zambara impuzankano ya gisirikare mu barinda abayobozi b'igihugu n'imiryango yabo yavuze ko uwo mugabo w'imyaka 51 yari afite intwaro. Yaje yiruka asatira umwe mu barinda Perezida n'ingoro akoreramo akora mu myenda ye nk'ushaka gukura intwaro. Uwo musirikare wari umaze kwitegura ahita amurasa amasasu abiri. Tom Sullivan nta bibazo by'abanyamakuru yigeze asubiza. Abombi bajyanywe kwa muganga ariko ntibyagaragajwe niba koko uwarashwe yari yitwaje intwaro. Perezida Trump yabwiye abanyamakuru ko atazi niba uko kurasa hari aho bihuriye na we ubwe.
Urakoze Geoffrey. Ayo yari amwe amwe mu makuru makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo web3@radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inama nshingamateka y'u Rwanda itangaza ko itewe impungenge n'umwe mu bagize komisiyo idasanzwe ishinzwe gutohoza ibikorwa by'ububirigi mu gihe cy'ubukoloni mu bihugu by'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere n'u Burundi. Umumenyeshamakuru wacu Temistoke Mutijima yasomye ibiri mu itangazo iyo nama nshingamateka yanditse. Adutegurira iyi nkuru.
Iryo tangazo ryashyizwe ahagaragara ku mugoroba wo kuwa mbere ritagaragaza iyo mpuguki yariyo, rivuga ko Inteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda ishimiye uwo muhate wa ngenzi yayo y'ububirigi mu gushyiraho iyo komisiyo yo kwiga ku byaranze ubukoroni bw'ababirigi muri ibyo bihugu, ingaruka zabwo ndetse n'ibikwiye gukorwa. rikomeza rigaragaza ko icyo gikorwa kizafasha mu gukura urujijo mu mateka ibyo bihugu bisangiye bityo imibanire y'ahazaza habye ikarushaho kurangwa n'inyungu za buri ruhande ndetse n'ubwubahane. Nyamara Inteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda ikomeza kuvuga ko itewe impungenge no kuba mu itsinda ry'impuguke zizafasha iyo komisiyo, harashyizwemo uwivuga ko ari umuhakanyi wa jenoside uzwi ufite inararibonye mu kugoreka amateka ya vuba y'u Rwanda, ndetse akaba mu muryango washyiriweho guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bityo ko Inteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda imenyesha ngenzi yayo y'Ububiligi ko mu gihe bikimeze uko ifite amahinyu ku bizava mu nyigo y'iyo komisiyo idasanzwe. Itangazo rigasoza rivuga ko Inteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda yongeye gushimangira ubushake bwayo bwo gukomeza kunoza imibanire myiza isanzwe ifitanye na ngenzi yayo y'Ububiligi. Twifuje kuvugana na Madame Donatire Mukabarisa, Presidente w'Inteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite, kubirebana n'iri tangazo, ariko ntibyadushobokeye. Inshuro zose twagerageje telefone ngendanwa ntiyitabwaga, n'ubutumwa bugufi twamwoherereje ntiyabusubije. Nubwo amazina y'iyo mpuguke ikemangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda atagaragara muri iri tangazo, ibinyamakuru byandikirwa mu Rwanda igihe na The New Times byegamiye kuri leta biratomora ko ari Madame Laure Uwase, umubirigikazi ufite inkomoko mu Rwanda uba mu gihugu cy'Ububirigi. Uwo nawe bikavugwa ko asanzwe ari umunyamuryango wa Jambo Asebel, umuryango washinzwe na bamwe mu Banyarwanda baba ku mugabane w'u Burayi ubutegetsi bw'u Rwanda bushinja guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ijwi rya Amerika yagerageje kubaza muri komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside mu rwego rwo kumenya niba hari ikirego cyaba cyarashyikirijwe ubutabera bw'Ububiligi kuri uyu muturage wabwo, ariko ntibyashobotse. Inshuro zose twahamagaye bwana Jean Damascene Bizimana uyobora iyo komisiyo ntiyatwitabye, n'ubutumwa bugufi twamwohereje ntiyabusubije. Igikorwa cy'Inteko Nshinga Amategeko y'Ububiligi cyo gushyiraho itsinda ry'impuguke rigizwe n'abantu 10 bazafasha komisiyo yayo idasanzwe mu gucukumbura ibikorwa byaranze ubukoroni bw'icyo gihugu mu Rwanda, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bije bikurikira ibari umwami w'Ababiligi Philippe Leopold Louis Marie yandikiye ubutegetsi bwa Kongo mu kwizihiza isabukuru y'ubwigenge y'uyu mwaka, avuga ko yicuza ibikorwa by'urugomo n'akababara abaturage b'icyo gihugu bagize ubwo cyari gikoronijwe n'Ububiligi. Kubireba u Rwanda rwo rugaragaza ko jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyo kimwe n'ibindi bikorwa by'ironda bwoko rwanyuzemo byose bifite inkomoko mu mitegekere yazanywe n'abakoroni b'Ababiligi. Ububiligi niko bwakoronije u Rwanda igihe kirekire, ni ukuvuga imyaka irenga 40 kuva mu mwaka w'1919 kugeza mu 1962 ubwo rwabonaga ubwigenge. Temistocle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turagushimiye Temistocle. Mu Burundi abashinga amateka b'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bariyamiriza ico bita imvugo y'amacakubiri cyanisha mw'abarundi igenewe gucafuza umukuru w'uwo mugambwe Agaton Rwasa. Abantu batari bake banditse bavuga ko Agaton Rwasa yaburije abashinga amateka b'umugambwe wiwe gutora kubera ikibanza cyari guhabwa umugambwe wiwe atashimye ko kijamwo umutuzikazi. Umenyesha makuru wacu Eloge Willy Kaneza ari Nairobi muri Kenya raduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mwikete jabo wa washinga mateka 32 wa senere ya harimu Agaton Rwasa mukuru wa mugambwe batangura basigura impamvu batinjiye mu nama nshinga mateka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igihe hatorwa abagize ibiro by'inama nshinga mateka bashasha Rwasa yahora abereye icegera ca mbere c'umukuru wayo. Bamenyesha ko byatumwe n'uko amategeko agenga inama nshinga mateka ari yaho nyanzuwe kuva mu ntango hashyirwaho amategeko ngenderwako agenga urwo rwego, kandi utwigoro twose two gushika ku mwumvikano w'imigambwe y'inama nshinga mateka umugambwe senere wagerageje twabaye imfa gusa. Muri urwo rwandiko bateye ko umukono umwe wese ku giti cyiwe bandika bati turiyamirije ibyashyikirijwe ku mbuga nkoranyambaga n'abantu bafite intumbero y'inabi harimo abategetsi bamwe bamwe nk'umuhuza w'abarundi bakwiragiza imvugo ityoza ishimikiye ku macakubiri y'ubwoko bikaba byibasiye umukuru wa senere. Bakomeza bagira bati tubasaba guhagarika bene ayo makuru acanishamo kandi agarukana kaboze kakahise, ibyo navyo bikaba biteye kubiri n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana asanzwe atanyegezwa na gato urukundo no gushyigikira umugambwe CNDD-FDD aturukamwo, ariko telefoni yiwe ngendanwa yahamagara ntiyitaba inshuro nyinshi. Umuvugizi wiwe Juma Rukumbi tuvuganye ntacyo yashimye kuvuga ku byagizwa shebuja. Ariko ibyo yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter, ijwi rya Amerika ryagenzuye rigasanga ni urwiwe koko, izo ntibinyegeje kandi ntiyigeze abifuta. Yandika mu rurimi rw'Igifaransa bwana Nduwimana yavuze amajambo twosobanura mu Kirundi tuti iyo politike y'ukwigungira ko ukavuga utatari jewe tubure twese ni kizimba kizomusambura kiganisha umuryango wa politike ku mahonero, nareke kurondera abo yikurizako. Amuza barundi yavugaganisha kuri agatongo rwasa mukuru wa CNR ayanditse yishura waravuze ati agatongo rwasa numuheza nguni yikunda kandi atinyegeza abatutsi bamushikiye bamugwa inyuma baramutora mu gihe cy'amatora ariko yanse guhebera ikibanza umututsi kazi mu biro by'inama nshinga mateka niwe canke ntakayarwa Abashinga mateka basenere rero bakomeza bandika aho kudatora abagize ibiro by'urwego barimo yabaye ingingo yumvikanywe ko na bose mu mugambwe bamenyesha ko bari nyuma agatongo rwasa ko bamushigikiye muri byose kandi biyemeje ubugira kandi kubaha abanyagihugu basohoko ry'ubwigenge bw'ukuri bahamagaje abanyagihugu muri rusange n'abanywanyi basenere by'umwihariko kwirinda guha amatwi bene izo mvugo zicanishamo Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera agatongo rwasa hamwe n'umuvugizi w'umugambwe senere ariko ntibitaba telefone zabo Ibi rwasa yagirijwe bihushanye n'ibindi byakwiragijwe ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane igihe cy'inyamaza y'amatora aheruka tukwa ko ari igikoresho cy'abatutsi hamwe n'u Rwanda kandi k'umugambwe wiwe uhabwa uburyo n'uwahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya wa mu mahanga inshuro zitari nke umushinga ntayo rwasa yavuze ko abandika ibi ari abashaka kwiragiza Abarundi amarushwa batewe n'umugambwe uri ku butegetsi kandi ko ari ibyiyumviro byataye igihe Eloge Burika neza Ijwi rya Amerika
urakoze Eloge Sentare y'intango ya Gasabo mu gisagara cya Kigali yategetse ko umunyemari akomeye w'umunyarwanda Fred Nkubiri aguma afunzwe. Umenyesha makuru Eric Bagirubusa yari yanyarukiye muri Sentare.
Saa kumi mu kadomo ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali ari kumwe n'umwanditsi w'urukiko nibwo bari binjiye mu cyumba cy'urukiko gusoma icyemezo ku ngingo yo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo umunyemari Bwana Fred Nkubiri. N'urubanza rwagaragayemo abanyamakuru nabo ku ruhande rwa Bwana Nkubiri ubushinjacyaha ntibwari buhagarariwe. Umucamanza yatangiye yibutsa ibyaha bitatu Bwana Nkubiri akurikiranyweho n'urwego rw'ubushinjacyaha ndetse n'uko imiburanire yagenze mu iburanisha riheruka. N'ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yakoze kuva mu mwaka w'2008 ubwo yahabwaga amasoko na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu kugeza amafumbire ku bahinzi bo mu ntara y'Iburasirazuba muri gahunda y'imbaturabukungu. Mu turere dutandatu tw'intara y'Iburasirazuba ubushinjacyaha bumurega Nkubiri ko yahombeje leta miliyari zisaga ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda bushingira ku nyandiko buvuga ko zahimbwe na Nkubiri zigaragaza ko hari abaturage bahawe amafumbire n'abandi bari barimo imyenda kandi ngo bitari ukuri. Mu myiregurire Nkubiri ahakana ibyaha byose uko ari bitatu akavuga ko bitari gushoboka gukora ibyo byaha kuko ngo buri muturage yafataga ifumbire ari uko abanje kugaragaza itiki yatangwaga na Minagri. We n'abamwunganira bakavuga ko mu 2013 yashyikirije Minagri intonde z'abaturage bahawe amafumbire ntiyazivuguruza bivuze ko yari yazemeye. Ku rundi ruhande mu miburanire Bwana Nkubiri yumvikanye avuga ko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi nayo imubereye mu mwenda usaga miliyoni 400 z'amafaranga kuva igihe yatangiye gukorana nayo kandi ko n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Bwana Ubadio Biraro awuzi. Akavuga ko umwenda aregwa atemera yawuhanaguweho na Minagri mu mwaka w'2013 ungana n'akayabo ka miliyari imwe na miliyoni zisaga 600 z'amafaranga. Abamwunganira ntibumvaho miliyari zisaga ebyiri zituruka bakavuga ko ayo makuru bwayavuguruzanya ubundi akazamura gushidikanya ku cyaha cy'ubuhemu. Umucamanza ashingiye ku mategeko yagihanaguye uregwa avuga ko iki cyaha kigira agaciro igihe habayeho ikurikiranwa mbere kandi ko cyanakurikiranwa n'ikirenze imyaka itatu. Yanzuye ko kidahama Nkubiri kuko ngo cyashaje. Naho ku cyaha cyo guhimba inyandiko mpimbano urukiko rwavuze ko hari amatangabuhamya b'ubushinjacyaha bagaragaza ko imikono yahimbwe yitwa ko ari ibabo ko babonye amafumbire. Bakavuga ko mu guhamya ibyo ntacyo bapfa n'umunyemari Nkubiri. Kuri iki cyaha nyuma yo kwisunga ingingo z'amategeko umucamanza yavuze ko asanga ibyagezweho n'ubushinjacyaha mu iperereza bihagije nk'uko amategeko abisteganya. Naho ku cyaha cyo guhisha ibyakoreshwa icyaha nacyo umucamanza yanzuye ko biboneka ko hari inyandiko z'umwimerere Nkubiri atagaragaza ko abahinzi babonye amafumbire. Umucamanza yavuze ko ubusanzwe ihamara gukurikiranwa yabura nadafunzwe ariko ko afungwa igihe cyose iboneka ko hari impamvu zikomeye. Nkubiri yari yashyikirije urukiko ingwate isaga na miliyari zirindwi z'amafaranga arushyikiriza abishingizi batanu anasobanura ko akeneye kwivuza kuko ngo ahora arwaye agasaba gufungurwa by'agateganyo. Ahereye ku ngingo y'uburwayi umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo yanzuye ko nta shingiro ifite kuko ngo kuva yafungwa atigeze avutswa uburenganzira bwo kwivuza. Yavuze ko ingwate yatanze iboneka ko ifite ishingiro kandi ko yatangwa ku byaha byose na cyane ko ngo irusha agaciro kayabo ka miliyari ebyiri akurikiranyweho. Anavuga ko abishingizi be ari inyangamugayo ariko ko bitabihame ku mucamanza ufata icyemezo ko yafungurwa by'agateganyo. Mubushishozi bwo mucamanza yavuze ko nkubira arekuwe ashobora kubangamira iperereza rikimukorwaho nk'uko byari byifuzwe n'ubushinjacyaha. Umucamanza yavuze kuregwa ashobora gukira igitutu kubatanga buhamya. Yategetse ko nkubira afungirwa muri gereza mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Umwe mu bahungu ba nkubira Bwana Remi Muhirwa yahise yakijambo umucamanza avuga ko inkonde zivugwa n'ubushinjacyaha ko zahimbwe na se zitagaragazwa kandi ko ngobo batanze intonde zigaragaza uko bakoranaga na Minagri. Urukiko rwahise ruvuga ko bizasuzumwa n'umucamanza uzaburanisha urubanza mu mizi. Bwana Remi Muhirwa yadutangarije ko batanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko.
Hari ikibazo twebwe dusanzwe dufitanye na Minagri, ntabwo ari ibingibi. Ikibazo nuko n'ibyabindi byo yababwiye by'amasoko byo ko batabivuze se mu rukiko ko yabyiregura yabivuze. Umujaji asobanuye ibintu byose ariko ntasomye amasoko twege dutsindira muri Minagri, bagasaba muzehe ko yakongeraho amafaranga, bayarangiza kwanga ko gushyiraho amafaranga, isoko bararikansoringa, impapuro zirahari.
Mu yandi magambo ntabwo munyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza?
Ntabwo twanyurwa kuko twege twari bunyurwe iyo bavuga ngo noneho za liste bazibonye, noneho yamasinyatire basanga nta ntunze.
Tuzajurira?
Of course tuzajurira, ariko ikigaragara nuko birimo manipulation tutazi ayo babajije nahanga ubuse bagiye guri pushinga korana ruhanga n'ibyari bihari.
Gana Rufredi Nkubira amenyereye mu bikorwa byo kugeza amafumbire ku bahinzi akoresheje kampani ye yitwa Enas. Yafunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Uretse miliyari zisaga ebyiri aregwa, hari n'abandi ba rwiyemezamirimo baregwa asaga miliyari zirindwi z'amafaranga. Minagri kavuga ko leta yahombye asaga miliyari icyenda. Bagira ubusanzwe bya Amerika i Kigali.
Tugushimire Erika kuri iyo nkuru. Naho muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Rusenge iri mu buseruko bw'ico gihugu zisaba ko Pasteur Laurent ndiho kubwayo umuyobozi w'ishengero ry'abapantekoti amaze ukwezi kwose afungiwe mu ibohero rikuru rya Uvira yagirizwa ibyaha byo gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ko yorekugwa kuko ibyo inzego zishinzwe umutekano zimwagiriza ngo ari binyoma. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziri Rusenge.
Nk'uko bitangazwa n'impunzi z'Abarundi ziganjemo izo muri village ya gatanu, ari nayo Pasteur ndiho kubwayorora yari asanzwe atuyemo mbere y'uko afungwa n'igisirikare cya FARDC gikorera Mboko tariki ya 16 y'ukwezi kwa karindwi. Zivuga yuko zitewe impungenge n'uburyo umupasiteri yafunzwe yagirizwa gukorana imitwe yitwaje ibigwanisho. Mauro Samuel ni impunzi yo mu Rusenda, yari asanzwe asengana na Pasteur ndiho kubwayorora mu rusengero rwa Pentecost Assembly of God ruri muri village ya gatanu.
Biradutangaza ukuntu yafashwe, bavuga yuko yagirizwa ibyo bigwanisho. Ibyo bigwanisho ntaho byigeze bifatwa en flagrant délit ngo bashobore kuvyereka abantu ati ngibi ibigwanisho tushoboye kumufatana mu ijoro canke kumuranga. Namba bavuga yuko akorana n'abagwanyi, abo bagwanyi bakavuga yuko yabagaburira bakinjira mu nkambi. Mbega ninde yoba yaramufashe ko hagati yaho dufise igisungusungu kirara kirakora amapatrouille kumurango no mu ijoro, hakaba hari igipolisi, hakaba ducungerewe n'inzego z'igisirikare ariyo FRDC. Impande yaho dufise MONUSCO ifise amapare yakomeye cyane, niyo habaye akantu aho haruguru mu misozi ibiri kirakora patrouille ku neza y'abarefugee. None ivyo byose ahubwo nibavuge yuko yakorana na FRDC, niba mwegiriza bavuga yuko yoba yarakorana na FRDC akaba FRDC ariyo aza kubitori wiwe kabijana canke igipolisi, aho ivyo twovyemera. Numupastori tuzi tumaranye imyaka itanu dukorana turi kumwe, ntaho arigera arengana ngave ngaha nibumvira niyagiye agenda iminsi yose afite ikibari cya administrateur, ahubwo bariko bamuziza utwiwe ukuntu arondera. Yari umuntu harima turamuzi nk'umurimyi.
Ndabiteze Imana Joseline ni umugore w'umupasiteri umaze ukwezi kose afungiwe muri gereza ya Uvira. Twamusanzwe mu rugo ari kumwe n'abana batanu, yatugaragarije agahinda tewe n'uburyo umugabo we afunzwe.
Muri iyo nkambi ya Rusenda kuva duhunga tuva mu Burundi ntabwo nta kirenga cyari bwigeze akoza ngo agiye mu bwato aragiye ni mu Burundi, yahangayikira muri Kongo nyine ariko ari kazira karenganyo cyo nosaba yuko umugabo wanje bamufungura bakamukura bakanamweza kuko baramubesheye bavuga yuko ari umuntu yitwajije ibintu by'ibigwanisho afise ibyambo ngo byambukana amakoho, ariko atambwo yigeragenda kuri iyo mipaka yo kuri icyo kiyaga ngo ariko arambukana ibintu. Ndetse iyo umuntu yambukanye ibintu barashobora kuhandika kuhandika izina yiwe uhereye iyo iyo kiyaga cha Rusizi kiva kumanukane kiyaga cha Tanganyika iyo kiva ntazi nagiwe yanditseho ahantu yoba yarambukiye rero ntabansaba yuko ari kararenganywa nibamufungura bamukure bamukure kwa kubwo buja bwo kubeshegwa bamubeshe ngo yitwaje afite icambu ngo yambukanamwe ibigwanisho ngo kandi ngo ngwajabura ngo injya zabagwanye kandi ibyo bintu atabyo tumubonana naho bobazi nkambi yose iyi nkambi yose yo namweza cyantangaje nuko bamwagirije ibyo bintu atabye narigigena ndamubonana yari umukozi w'Imana n'umupastori ntabwo ari umugwanyi nta nubwo banamuzi
nyuma yo gufungwa kwa pasteri ndiho kubwayorora zimwe mu mfunzi zo mu rusenda zivuga yuko ziteye ubwoba nazo ko zishobora gufungwa zishinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho kandi atari Claudine irakoze nawo muri village ya gatanu
abo bagere mu mujyango ngahi wacu hariyo nabandi bariko barahigwa tuguma twumva makuru yuko batoja hanze y'inkambi bo cabafatwa ngirize ibyo nyene
ibihe
ibyo ngo mama ngo nabagwanye ngo kandi babaziza akarenganye kuva mu Burundi nabo utoza mu Burundi nta kibi basize bakozeyo twaje n'amahoro duhunze ibyo abandi bahunze nta nikintu nakimwe
uku gufungwa k'uyu mupasteri harabavuga yuko yazize ubutunzi yarafite kuko muri inkambi yaratunze imodoka yo mu bwoko bwa Helix amamoto ndetse ari umuhinzi w'intangarugero ndore ko hari amakuru avuga ko yatanze 600,000 by'amakongomani aho yarafunzwe n'igisirikare imboko kugira ngo kimurekure ariko ntibyakunda komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda yemeza ko ikibazo cya pasiteri Rurandiho kubwayo ufungiwe Uvira hari icyizere yuko azarekugwa vuba kuko ikibazo cye kiri gukurikiranwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira kubera ibibazo by'umutekano muke bivugwa mu turere twa Uvira na Fizi duhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi hari abarundi benshi bagenda bafungirwa mu magereza atandukanye yo muri utwo turere twavuze haruguru bashinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho Vedaste ngavuga ku bwijwi rya Amerika mu rusenda mutara kivuye
urakoze Vedaste Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ubu tugeze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho ni kimwe mu bintu byaranze iyi tariki mu mateka y'isi twayiteguriwe na mugenzi wacu Venice Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza
Ku itariki ya 11 Kanama umwaka wa 2001 umwepiskopi gatolika Musenyeri Emmanuel Miringo wari ufite imyaka 71 wo muri Zambia yashingiranywe na Dogiteri Maria Sung umunyakoreya kazi w'imyaka 43 wahari ku itariki ya 27 Gicurasi umwaka wa 2001 umuhango wabereye muri kiliziya ya Unification Church bahabwa umugisha na Reverend San Myung gumuni mu mujyi wa New York akimara gusezerana yahishe asaba kiliziya gukuraho isezerano bari baragiranye ryo kuba ingaragu ikifuzo cye cyageze Vatican kwa papa ariko nticyakirwa ahubwo yabwiwe ko ashobora kwirukanwa muri kiliziya icyo gihe uwo muhaye gasopo yari Cardinal Joseph Ratzinger waje kuba Papa Benedicto wa 16 Musenyeri Miringo yahishe yemera kureka umugore we aguma muri kiliziya gatolika umugore we ntiyabyakiriye neza kuko yavuze ko aziyicisha inzara Musenyeri Miringo naramuka amuretse muri 2002 barasubiranye mu mwaka wa 2006 Musenyeri Miringo yashinze ikigo yise Married Priest Now giharanira ko abapadiri bo muri kiliziya gatolika bagira uburenganzira bwo gushaka abagore ku itariki ya 24 Nzeri yahaye ubusenyera abagabo bane bituma Vatican hitimu ufungira amasakramentu ndetse nyuma y'imyaka 3 mu mwaka wa 2009 imwambura ubupadiri mu mwaka wa 2015 Musenyeri Miringo yahagaritse imirimo yogeza butumwa ahitamo umusenyeri w'Umunyamerika Peter Paul Brennan kumusimbura nibutse ko Musenyeri Miringo yabaye arikiepiskopi wa Lusaka mu mwaka w'1969 umwanya yamazeho imyaka 14 akaza kuvaho kubera impaka zazamurwaga n'abavuga ko akora umurimo wo kwirukana amashitani no kuvura abantu asigaye atuye muri Kenya i Nairobi mu murwa mukuru afite imyaka 90
turakwishimiye Venuste juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye aha tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni Edi Gwema na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri micro ariko manaje Fidel Niyonga babashimiye mwese mugira umugoroba mwiza kwandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika.